CNL irano y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Ndabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro ndafise ijambo. Umukuru w'igihugu aremeza ko arima akongera akagira icyo yita business, ko umwimbu wiwe atawutanga kuntu hagamagarira abarundi guhurumbira uburimyi kugira ngo baronke icyo bafungura. Ibi nivyo ugwaruka ruza kuganira ko muri kiganiro muri komushikirizwa na Francine Kanyange. Kaze mwese.
Dafise ijambo.
Ingingo y'ijana rimwe y'ibwiriza shingiro ryo mu 2018 ivuga ko amabanga y'umukuru w'igihugu adashobora kubangikanwa n'ayandi mabanga y'igihugu n'umurimo aronka biciye mu matora n'ubundi murimo w'igihugu canke umwuga wari wose. Ariko umukuru w'igihugu haramaze kuvuga katari gake ko akora cyane uburimyi n'ubworozi, akanavuga n'uko bimuzaniye amafaranga. Akarorero naha avuga ku burimyi bw'umuceri.
Usanga uvuga ariko nk'ubu ndiko ndabira ivyuya ngo amvyuka ntanga umuceri ku buntu. Aho ni buveko bose nibawimbure, nzobashira ku buntu hanyuma nanje umwe wese nazarabenye ubucuruza. Rero ije nk'ubu ni business ndiko ndagira agriculture, sinzobitaga ku buntu. Ubundi nawe nakore, ubundi akore, ubundi akore, ubundi akore, ubundi akore kugira iminwa irya izironke ivyirya. Naye handi tutarimwe tuzaza kubisomera ha.
Yari umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kanya ugwaruka ruragira icyo rubivuze ko
politike mbi n'umwuga w'abeshi bafite intsinzi z'amaraso nk'aba Illuminati. Hageze amatora turi inshuti na bagenzi abo, tumaze kubatora tugacika leji yabo. Hari abanegura abandi bariko baratwara nabo bahashitse bagakora ibyo banegura, badukina nk'umupira mu masisteme nimerike. Barahindagurika nka kondisiyo atmosferike, batanga ubyimigambye barasangira
Messi ari mu Burundi. Ati umukuru w'igihugu hari kwa kurita janye n'amategeko mu kuja mu rudandazwa.
Bihweje iyo jambo umukuru w'igihugu yavuze usanga ari ibintu bibabaje. Nagomba kugira intwaro yiwe n'intwaro yo kuribagaza. Bagaza yari yaravuze yuko umutegetsi wese afite amabanga y'igihugu akaja mu bintu by'urudandazwa, nta kindi gikorwa na kimwe yemerewe gukora. Ariko rero nabo abubu nisho gituma ryabo n'amadosiye amwe batagishoboye kuyakora. Ndeza burya abakozi ba leta bose bose bakora uko, abigisha abaganga bose bakaba bariko baragendera imirima yabo bagaca bibata ivya leta bahenderwa amafaranga bagaca baca gukora ivyabo. Mbe igihugu coca kija hehe? Iryo jambo rero ashobora kuvuga ryo ry'akamara amazi kumva agiye kubivuga kuyadira ari gupfuma nahora akareka no kubivuga kugira ngo anyagirwe ntibabyone. Kuvuga ngo ni umurimyi, none ari umurimyi naterera igihugu akinze ko agende abe umurimyi nyene koko. None dukontoreye ibitoro akoresha bajya abasoda bose bamugendanira, bajya abajournaliste bose bataye akazi bategezwa gukora bakaba ariko bamugendanira, tugaca turaba ya mafaranga baba bakoresha akoresha igihugu kiracakoresheje. None ntiwumva yuko umwimbu yaronse yategezwa guca wushikiriza igihugu agacareza kuduza n'ibiciro? Je nagomba kubibutsa ikintu bisigaye kibabaje cane, igiciro kijanye n'ibiraya vy'imbuto. Kubera bose baca baza kuvyisukamo bashira abona yuko umwe n'amafaranga baba bakoresheje bashagomba kunguka umurengera, baca babikura ku 1,600,000 bashira ku 2,500,000. Murumva rero guhomba kubera iki? Aribo babihima. Abo twasanze muri iki gihugu cacu ijambo iyo babandanye barivuga ahubwo ni nk'inda y'ikitera, mbese niko bavuga ngo ni umurimyi. Tukaba twumva mu mabohero kubera babuze ibyo barya, mu mashuri barabuze amasoko basumiramo kubera ko tuvuma abitanga ngaho, hanyuma tukumva yuko abanyororo bariko bararya neza cyane abanyeshuri bo mu mayisi mugabizwa barabura aho basumira. Ibi bintu byo kwamamaza baravuga ngo ni abarimyi, nta murimyi banazi, bafuma barondera abahinga bakabigisha ingene barima birya byari bijejwe umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi. Niwe ashobora kubibwa agendera imirima, none uno munsi nawe yarataye ibiro.
Messi abona kandi ko ari ugutamba ku muvyimba w'Abarundi.
Rero jewe ku kamyo iwacu ishobora kugomba kuvuga nk'ugwaruka, nareke kwirwara samaza abanyagihugu yirirwa ku mateleviziyo iminsi yose yerekana imirima ariko ararima, ariko arirya ku banyagihugu bishwe n'inzara, burya ari ugutamba ku muvyimba ku bana. Ivyo bintu rero nabireke gaca nsaba ugwaruka, Yego naha bari kwaferika ingene buri ariko ni karakazi ajejwe hari abandi barahinga bavyigiye abagronome yarakwiye kubarekura bakagenda bakigisha abantu ingene barimo ndeko ariko gutanga amahera y'amakoperative sangwe yogenda kuri iyo mitumba bavuze ngo batanga miliyoni 10 ku mutumba none uwo mwindu barwa turi hehe ko mbona abanyagihugu bose kiro c'ibiharage ubufisiye igihugu 4,000 hanyuma ikiro c'umuceri gitegwa amafaranga hanyuma y'amafaranga yagiye gusahiriza iki burya rero hariho umuntu agohesha ukubafa akakwakisha ukundi burya y'amafaranga yose barondera ingene banyika amafaranga y'igihugu akuyakisha mu nzira zizi nka birya Faustin Kumana yibwo avuga ati burya mu Burundi ntabone guverinance baramenye iyo bari bayizi babakora dara transparence burya nawe yakaguma hariya
maheshe ari muri Kenya arerekana ko ibyo umukuru w'igihugu akora by'urudandazwa hari uguhonya ngo ibwirizwa nshingiro
ubwa mbere bwo navuga ko ari imvugo ibabaje cyane kubona ko umukuru w'igihugu yubahuka kuvuga amajambo nk'ajyanye yo gushinyaguriza abanyagihugu uno munsi umukuru w'igihugu nubwo amategeko atamurekura kwivanga muri bya by'uburimyi arazi ingorane abarundi barimwo uno munsi hari ikibazo kidasanzwe cy'ifumbire mu gihugu abanyagihugu barariha ifumbire ariko n'amahera yabo agaherayo yafumbire itabonetse ariko umukuru w'igihugu wewe turabona ariko arafata amavideo ngo ariko ararima akoresha yafumbire ukumva ko bibabaje cyane kubona ariko arihayagiza we ko arima nubwo amategeko ataba yumwemerera akihayagiza we ko arima abona ko abandi banyagihugu bariko bararira babuze ibyo batabiza babuze iyo fumbire ni ikintu rero cyerekana ko umukuru w'igihugu ariho kugira ngo yange amategeko kubera ko ntibimwemereye ibyo kuvuga ngo agiye kurima agacagereka ko akavuga ko nidazogurisha umva yibereye mu by'urudandazwa mu ijambo rimwe urumva n'umukuru w'igihugu adashobora kubahiriza amategeko adashobora kwitaho neza y'abanyagihugu arongoye kuko mba baragenda akirima na yafumbire abanyagihugu bakoresheje turabona imirima yiwe itotahaye mu gihe abandi banyagihugu bigo batonze imirongo iyo barisha amafaranga kugira baronke ifumbire ugatangwa kwibaza wewe iyo fumbire ayikura hehe ni ya fumbire abanyagihugu bakoresheje n'umukuru w'igihugu muri rusange akitaho inyungu z'igihugu akitaho inyungu z'umunyagihugu muto birababaje cyane rero abarundi rero no bakangurira kubona ko bafise umukuru w'igihugu atakurikiza amategeko kuko yumva ari byiza shingiro arariho nyanga mu kwikorera urudandazo hama akawukora muri ya marira y'abanyagihugu abanyagihugu baba ariko bararirira wewe niho atambira urumva arabiba akabiba ifumbire agaca adakwirimamo agaca agaruka ngo aje kudandaza mu banyagihugu murumva ko ari ibintu bibabaje cyane abanyagihugu rero bakwiye gukanura bakareka kuma baza barumviriza amajambo y'umukuru w'igihugu bakabona ko atamukuru w'igihugu bafise bishoboka agenda akunda kuvuga nti abarundi bakavira hasi umukuru w'igihugu n'intwaro yiwe kugira abayiyamirize kuko biramaze kugaragara ko Evariste Ndayishimiye akagukiyewe n'umugambo we wa CNDD-FDD atabona hamwe bafashikanye igihugu cy'u Burundi.
Muringa ari muri Kenya ati ibyo bikorwa by'uburimyi umukuru w'igihugu agira nibyo kunyegeza ubusuma bugirwa n'umuryango wiwe
ni muri rwabyiri nyine kwiwe yego kugira ngo muri kazoza imitungo azagaragara yuko afise bize bisigugwe yuko yikuye muri business yiwe yagiye akora mu bijyanye n'uburimyi ko ariho yayakuye ubwo butunzi ariko mu cyukuri nshyire nk'umunyagihugu akurikirana ibica ku maradiyo biravugwa yuko uwo mwimbo abaronse aja kubushora mu ishyirahamwe nenga ngi madamu wiwe nimba atari ry'abana biwe hanyuma nabo bagacibashora bajya kwigurishiriza kuri rimwe ry'amakantine sikorere ni ukuvuga umwimbo awutanga ku mafaranga menshi cyane kuko niwe adesida uwumugurira kandi niwe afata ingingo ryayagurisha kuko nibyo bya kantine sikorere bisanzwe bijejwe umutandukanye wiwe nyuma yo ntumbero rero asabye akoresha abantu ku maradiyo ngo agendere imira ntihazagire ubuza kuntera ku mwimbo wanje ngo agendere ko ndabona kuri gusa nzagurisha amaradiyo yarasiguye neza ikizimyegeza inyuma cyane cyane babarugurisha wa erupe yuko ibihimbuga byiwe abishobora kwishyira hamwe birongo n'umugore wiwe ni byiza byo gufungurira abana ku mashuri kandi ibyo bifitanye isano na bimwe mbere by'umuhungu we hariya bugendana bamwe bavuga nawe ne yagiye akihagira amatongo nyine y'abanyagihugu akarashyamo ikintu ngo kicumbuka udahitendemo hanyuma akande umwimbo azokora n'ibyo bintu niba ari ibyo gutinga ashobora kudahingura n'ibyo kipromo n'ibyo bijombo akazabigurisha kuri bya shyirahamwe nyine ry'umutangakanye werekeje gufungurira ayo makantine rero n'uruhererekane hanyuma abanyagihugu bato bato batumbereza aya maradiyo yanyu badafite telefone nk'uru kuko ni benshi batazifite badashobora kugira agisesi kuko aya makuru nyine abatomoye babaza kumubibaza ngo ni umurimyi yacikuye mu burimyi bwiwe aribyo kiburimyi ni mu gihe mu by'ukuri n'amategeko atamurekurira ibyo bintu byo kujya kwivuga mu by'uburimyi icyo bita incompatibilité de compétence ntajya kwivuga mu by'uburimyi ngo cyangwa bubangikanisha n'ibyo kurongora igihugu na n'ibyo n'icyo gihe akibarirwa hehe akora kimwe muri byo
muri ngo avuga kandi ko ibyo ari byo bituma n'abarundi baguma bugarijwe n'inzara ntihagire utorera inyishu ingorane zijyanye n'ibyo
kandi ubwo twabeshwe ugashyira igihe abarundi bazatangura bakidubotora ariko mu by'ukuri mbona umengo sikihuta kuko abarundi benshi iyo bumvise ijambo rivuzwe n'umutegetsi baryakira baraginovoruka umengo n'ukuri naho ashobora ikinyoma niyo ndwara ubona turwaye utuma mu bisanzwe iyi myaka yifatiye imaze turimo icyo kinyoma bakajya baduhuha kandi n'iyindi myaka barayikeneye yuko baduhuha kugira bagume birira umurundi nawe akaduguma yagagurira ahari ari gatuba yaha bavuga ati ntabwo hari abavuga ko hari n'ibinebye abashomeri hari abavuga ko hari abanebye kuko ngenda yo ngenda ko n'induru ntiwumva kuko wewe iyo wabirahaze none washobora kumva gute ubundi muntu arekera ko amakaro atindamirwe nabi ubyemeye nawe gushyitseko ntabwo ari ngeze kuguma twabeshwa ariko mu by'ukuri dukamera tukabona ukuri aho guherereye ntibubeshe gusa nta kuri kuva mu rujya mu nsi n'ibyo mvuze byose ntabwo hari ikindi kijenyegeje inyuma kijyanye no guhuma amaso abarundi n'amafungu ngo bagire bati we wasanzwe asize utundi tuntu tuze yironderamo imari ziwe kumbe aratunze agerageza gushinga kugira ngo tumufashe kudesimira ubutunzi agenda yoragura hirya no hino.
Kailo ari muri Kenya nawe nyine ati aho kuvuga amajambo nk'ayo umukuru w'igihugu yari akwiye kumviriza amarira y'abarimyi bishwe n'inzara kubera kubura ifumbire.
Yari muto muto ubu yabyibushe natabwo kubona na nyine za ko amatungo y'igihugu yamushyitse hari yabyibushe hama naho benegihugu bishwe n'inzara we mu muryango wabona ko haze abahaze abenegihugu ntigira abona ko bashonje ayaye iwiwe bahaze abenegihugu baba bahaze mugabo iwiwe barahaze abenegihugu barashonje icyo ni cyo cyerekana ubutware bubi kuko nta mutwe bakoresha iyo bakoresha umutwe kuko aragatwarira bose kuko ndiko ndikigereza nk'ibihugu bindi bya Afurika nko muri Kenya ni benshi bashonje ni benshi bagize mugabo urabona yuko leta yabo nabo nyine ubunye Kenya mugana y'i Kenya ipambana ironde ukuntu ibintu bishobora kwinjira kugira ngo bibafashe inzara ihere ngabo twebwe iwacu mu muryango uhaze n'abenegihugu bandi baba bahaze kuko uri kuritegereza mu gihugu cy'u Burundi niba biyumviye ati twebwe turashonje jyewe ko nshonje n'umuryango wanjye ushonje jyewe n'umuryango wanjye ko uhaze hari abashonje yabivuze muri rangage sinabwiye rangage yabivuzemo kuko maze gutanga akaruhuko akavuga ko wewe ahaze kandi ibyo azorima nibyo bidandaza ku ibeyi nini ye kuko wera abandi batarima biboneka ko abarundi bicaye batarima abarundi barimo bakarima ni benshi ni benshi barimo bakabura ibyo bihimbura kumva yuko isigaye biratituka nange ribamerera batabaha baza kuba baba baracererewe bakakitegwa baracererewe na byo bintu ntibiba bikibaho kuko imvura imaze kunywesha kanywesha cyane ku bibana n'uruvu rw'aho hantu nta kintu kihaba rero igihugu cy'u Burundi kanini sinogihagarara ko kaniniya uko igihugu cy'u Burundi cyarapfuye cyarishwe n'abantu bagitwara n'abakuru b'igihugu tuvize kandi nabwo abantu bahari nta byigenge nta gushyira n'ukizana bafite maze kugusonza ukwishyira n'ukwizana ukaca usonza n'inzara nyine y'ibifungurwa byose gahurira ko ni hatari ucuba nk'ifungwa ifungwa nta liberite yegerigira.
Mosi ari muri Malawi ati umukuru w'igihugu Umwimbaronka yari akwiye kuwukoresha mu kugaburira abadafite ibyo bafungura.
Umukuru w'igihugu azi ese barundi iyi nacyo tuzi ko ari uwo ngo leta yitiriye leta nzeyi kuko imana yamuhaye amahirwe akingura birakunda mu gihe abana barongoye abo banyagihugu nabo bishwe n'ubukene bishwe n'inzara kandi wewe ukaba yaragiye n'amahirwe yo kuronka n'aharimo hakwiye unasanga mbere yaremye n'imitungo rya leta atari n'igiwe bwite rero akaba yarongoye leta nzeyi cyaje kwiye turaje n'indari hari yakwiye gufata ibyo yimbuye kubyerekana ko umurongo yerekana ibyeyi koko abihe imiryango ishobende kuti turaje inzara hariyo abantu nawe akaba afise ibyo igihugu kimuha kubwira umuryango we ubeho neza nabyeyi yimbuye yakwifurizagira abo bantu ubwo kubwanjye ni ikintu mumanura apfa kuvuga ngo nzazigurisha hari abandi bantu bagowe kandi afise iby'igihugu kimuha uburusho ahabwa n'igihugu
kugira ngo tujye dukoresha tigre kenze hari uburyo ibyo amabanki ayandi babika hanze twe turabona nk'ibitungwa kuri bonane kuko abari aho ntiboroshye nk'umutwe wa zidane mu byoto ngo nakazoza keza ku Burundi ubu benshi n'abakumva yere b'inkoti kibi benshi imibiri yabo imota parfum ariko imitima yabo ntiri parfe nanjye ntunyitere nk'umurwayi na serumu n'abafite umutima mubi nk'inkono y'umupfumu
Kiganiro ndafise ijambo ryahonse ari mu Burundi atuma ukuru w'igihugu ashira imbere inyungu ziwe kandi agahonyanga n'amategeko aho kwitaho iby'igihugu cyamushinze
umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse gushyikiriza yuko arima kandi akimbura akanasigura yuko ivyo arima atazobitanga ariko uri kuraraba amategeko agenga umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'umuntu ari hejuru y'abandi bose n'umuntu agena abakozi bakuru bakuru mu nzego z'igihugu ivyo nabo abayisunze ingingo y'ijana na cumi na kabiri ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ivyo navyo ntibimwemerera ko ashobora kubangikanya amabanga y'igihugu n'amabanga yiwe bwite muri ico gihe duce tubona yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatabi igifise ubushobozi bwo kurangura amabanga igihugu muri ico gihe naho duce tubona yuko umukuru w'igihugu mu gihe adafise ubwo bushobozi bwo kurangura amabanga y'igihugu acasubirirwa n'icegera ciwe ca mbere ivyo kuko uri kuraraba umukuru w'igihugu amaze kuja muri ivyo nta mabanga y'igihugu aba ariko ararangura nta gutunganiriza abanyagihugu kugira abanyagihugu bishire bizane aba arimo arakora muri icyo gihe abashyize umutima kuri bwa burimye n'ubworozi bwiwe
yonse aribaza inyungu abarundi baba bakura muri ubwo budandaji umukuru w'igihugu arimo
rero je nk'ugwaruka mbona yuko umukuru w'igihugu uyu munsi adashobora kumenya amabanga jejo icyo ndabivuga mfatiye ku mategeko agenga ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi kuko nimba hari ayandi mabanga ashobora kuba ajejwe y'uburimyi n'ubworozi canke n'ibindi amabizinesi yiwe nta mwanya ashobora kuronka wo gutunganya imibereho y'abanyagihugu munaca yibaza none iyo umukuru w'igihugu afashe uwo mwanya wo gufata business yo kurima burimyi n'ubworozi curaba ku isoko bimeze gute numva ari muri commerce ariko aradandaza nico gituma abarundi tudashobora kumenya ko ico bizoba bimeze gute kazoza k'abarundi bizoba bimeze gute kuko uri kuraraba ibiciro bihari ku isoko ugaca wibaza umukuru w'igihugu ati nawe ari mu ba mbere muri ba bategetsi bakuru bakuru nabo bategereza kujya muri business kandi by'ukuri baca umugani ng'umweru bibukuru gakuyira hose mu gihe nyine cyubahira umukuru w'igihugu ari mu by'urimi n'ubworozi abajejwe ubwo bushikiranganje urumva nta kazi baba bafise umukuru w'igihugu niwe byose bafise mu ntoki rero simbona aho tuje naho tuva rero honyine cyubahiro umukuru w'igihugu nuko yomenya amabanga ajejwe hama agakura inzara muri iki gihugu kumbure abarundi bakishyira bakizana
Hervé ari mu Burundi ati umukuru w'igihugu ntiyari akwiye gukindaga abarongoye bugarijwe n'ubukene
bino birateye isoni cyane aho umukuru w'igihugu ashobora kuvuga yiratamye ku banyagihugu ko yarimye kandi n'umwimbu zovuye mu byo yimbuye zashobora kuziha abanyagihugu. Ibyo birateye isoni cyane kuko umukuru w'igihugu ntahari ngo arime yatse kwirata ko yimbuye umwimbu urenze kandi abwirize kuza kuwushora ku banyagihugu nyine. Umunyagihugu aba mu nzu y'umwongera abanyagihugu bariha, agendera imodoka abanyagihugu bariha, yambara ibyambaro atuye mu maboko y'abanyagihugu bato bato. Ni nacyo gituma n'izira iyo rimwe yoba arinze abibamo kurima sinini, ariko arinze abwira akajya kurima, yoba ari umuntu agiye kugira ngo yerekane akarorero keza n'imbuto zivuye akaziha abanyagihugu batishoboye. Umwenda uvuyemo tukumva ati yawutanze mfuvyi bategereje indi na ruguru, abamerewe nabi, abo banyeshuri bari mu mainterineti atandukanye, tukumva ati habaye evenema umukuru w'igihugu yimbuye mu gihugu, habaye igihugu cy'urukundo kizima bonasiyo. N'ivyo twaba tumwiteze ko ntiyoza kwirata ubutunzi bw'umukuru w'igihugu afise dignite, afise leadership, ni ukuvuga ko yabwirizwa kuba afise ko ubutunzi bwiwe bwa mbere ari umunyagihugu, kuba yajya kuryama umutekano wari ukwiye. Si umwanya w'igihe cy'amajambo wo kwirata ko ashoboye, kuko iyo nta kimwe ashoboye arashobuje n'abanyagihugu bahamuritse sino yahishitse.
Hervé ati umwanya munini umukuru w'igihugu awumara mu bimuzanira amahera aho kwitaho ibyo ajejwe,
harimo kurenza urugero. Imvugo nk'izo ntiziba zibereye mu bihe abanyagihugu barimo bamerewe nabi barengeje mu madomene yose. Zivuze ko rero haba kwikosora mu mvugo mwe n'izo, hakakoresha imvugo ndemeshamitima y'abarundi batandukanye, kuko nabo barakeneye kuronka izo mbuto ngo barime. Hariho abafise amatungo bakabura izo mbuto, kuko nazo n'umutahe bakabura umwimbu, kuko kanatsinda umukuru w'igihugu ati tugusaba fomisiyo. Ntaharimo abe umurimyi ibyo ari kusuperiviza nyabo, nakaba ari we arambye n'uburimyi n'ubworozi mu madomini atandukanye biri kubiragenda. No kuvuga ko si nawe aza kubikora, ahubwo araheza akabikorera abantu cyangwa akabikoresha, ariko kugira ngo umunyagihugu abeho rimwe kabiri, ajye kabiri ku munsi, ajye gatatu ku munsi, abeho neza mu mahoro n'umutekano.
Abarizo batoye ngo duserukire ugeze imbere inda zica ziraguka, wahora njya kumbata caragaheba, wahora nywa kagwa capati jabuka, ingorane zacu muzo zimenyagute, utaduha kanya ngo tubivugane, niriva mwidemera mu maeboyebo, ujyana muzo nziza mutifuza ko buca, umushahara wanyu watunga ingo zitanu, zikarihama zibe n'amata.
Ikiganiro ndafite ijambo tugisozerere ngaha. Tashimikiye ku bikorwa by'uburimyi n'ubworozi umukuru w'igihugu avuga ko agira akongera akadandaza n'umwimbu. Ugaruka rwerekanye ko ibikorwa nk'ibyo byo kudandaza biteye ku biriri bw'izo nsingiro, banerekana ko no mu mafaranga akoresha hajyamo n'uburyo bwa leta, ariko bikitwa iby'umukuru w'igihugu mu gihe abarundi bugarijwe n'ubukene. Mwakoze mwese mwaduteze amatwi, naho kurindi sango.
Cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba, agateka kawe.